yenera no gwaruka mu gusubira kuba igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka wabo uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kadoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Ndabaramukije mwese mwumviriza ikiganiro cy'ugwaruka uno munsi gishimikiye ku bwicanyi n'ubundi bubisha bumaze iminsi bwibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu
ndafite ijambo
ukwica abantu mu nyuma bagacurirwa mu mazu kwica cyangwa gukomeretsa abantu n'imipanga imbugita inkoho cyangwa amagrenade hamwe no kunyuruza ibyo ni bimwe mu bubisha bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu isa n'ibyongereje umurindi mu minsi itatu mu kuvuga kwa gatandatu ku Imana no kuri uyu wa mbere weze radio inzamba yamenye abantu batandatu bishwe ibyabo bishwe tuvyumva muri inkuru ya Bonfice Nyongere yaciye mu makuru ya radio inzamba yo kuri uyu wa mbere ahera ku mupolisi yari yishwe uwo munsi nyene urupfu rwagirizwa ubundi mupolisi
Umupolisi yishwe arashwe n'urusasu rwa mugenzi we n'igisongerezi cy'intwazangabo mu gipolisi Filibendo wayo batazira kiduduye amakuru atangwa n'abanyagihugu bo mu Kayanza amenyesha ko yagandaguwe arashwe n'umupolisi mugenzi we batazira tindo ayo makuru nyine akamenyesha ko umuntu agendesha ikinga yari yunguruje ico gisongerezi cy'intwazangabo yitwa Serus ndiye kubwayo nawe yakomekejwe n'amasasu yari karaswa n'uwo mupolisi amakuru ava mu gipolisi mu Kayanza amenyesha ko uwo mupolisi yarashe mugenzi we yafashwe n'abandi bantu batanu ku mvozo amatohoza ubwicanyi muri no minsi bukabusa n'ubwananiranye hirya no hino mu gihugu kuri uyu wa gatandatu no ku Imana hakaba havugwa abantu batari bake bagandaguwe uwa mbere ni uwitwa Dominique niyo ndiko batazira mababa ikiziga ciwe cyatowe ku mutumba muheka wa komine Songa mu ntara ya Bururi naye mu ntara ya Cibitoke muri komine Murwi hari umugabo bivugwa ko yishwe n'umukenyezi wiwe uwo mukenyezi amaze kumugandagura akaba weci yaturira n'inzu yari mu kiziga cyo mugabo wiwe muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke hari undi mugabo nawe yishwe acumaguwe ibibugita n'undi mugabo mwagiriza ko yoba afitaniye ubucuti budasanzwe n'umukenyezi wiwe mu gisagara ca Bujumbura naho hari umugabo yishwe anizwe kuri w'Imana muri quartier ya Kibenga uwo nawe ni witwa Guillaume Nkeshimana
murahejeje kumva bumwe mu bwicanyi bwabaye mu minsi itatu ukaba bwaje inyuma y'ubundi bwicanyi hamwe n'ububisha bwo guturira abantu mu mazu umaze iminsi bwibonekeza ugwaruka mwivuga kwiki hoko gukigira ngo butuzwe ibyo nibyo bibazo mwishura ko muri kiganiro mushikizwa na Francine Kanyange
narabonye bitari bike ibintu byinshi biteye ubwoba kwabantu bazira ubusa
uwo duhaye ijambo bwa mbere ni Stefan ari mu Burundi ati byose biva ku bantu batigeze baheba agatima k'intambara
bana bakuze bakuye mu k'intambara hari hakenewe yuko hasiba kubituze mu gihugu cy'u Burundi kandi bikaba nk'ishema yigeze kutwigisha muri kaminuza yakunda kuvuga ngo zete le fluido la guerre kuva kutwinge mu gihe cy'intambara kiba ari icyo nagomba kuvuga kuri ibintu biri ku biraba biragaragara neza yuko harimo abantu bagishyize agatima kabi tutabiyo bagakoye ubu murabona ko igihugu cy'u Burundi kigeze guca mu ntambara ubwo abantu bagasubije ibirwanisho hasi bakavuga bati tujya tujya mu mahoro mugahe abantu mu mutima bagumye bahugumana cyane cyane abantu usanga bashyigikiwe n'abategetsi bo hejuru nakamara amaze rero kumva abantu ndirimba baranyuruzwa bagacumitwa rero kagunguzwa zumva n'abantu bo muhira bafa amatongo atibiki ko nsanga umuntu yaciye arengera ku wundi aramutumisha intambara amukubise igipanga amacumu ngiri ibyo ni ibintu bibabaje cyane twe turamenyeye mu iyo minsi yahera wasanga twe twaguze turi abantu babunge umuntu akaragira afite igipanga afite icumu ndetse n'ibindi murabo ugasanga iyo abonye umuntu yararagiye mu itongo ryiwe washitse akamukubita agakubita inka ziwe ntiyigera afite umutima wo kugira ngo agira atutse umutima ngo yaze kumukurikije gitanga yamye afite kubera yabarindiwe yari yarakuranye mugabo uno munsi apfa gupfa kantu gatekaga ngo abicanye yacyo nagomba guhanura je nk'ugwaruka nagomba gusaba abategetsi b'urengero bwa mbere nabyo bizima jibona abana bari kubaratuma muni bagende bice uyishanguriye bamenye yuko ejo bagiye kwicuriya ejo nawe ntazobura icyo azofa n'umwana we cyangwa igaragitse nawe azacamurengera akamukurikisha gitanga kandi nyango bandi ndeshe inzu ubudozo byamaze kubona icyo gituma rero kuri icyo nagomba gushimira cyane nyakubahwa umukigenza wa repubulika umukuru w'igihugu cyacu we yashoboye kudukura ko ikintu kijyanye n'imbonerahamwe naho turi ko turumva hirya no hino bari kugomba kuja hamwe kugira ngo baze baragandagura abantu ni ukuri ibintu bibi cyane abana ni bakure babigisha yuko ikintu cyose cyo gukora amaraso ari ikintu kibi cyane
Pacifique ari muri Australia abona ko abarongoye igihugu ibyo biba bisa n'uko ataco bibabwiye
ni ukuri aho Burundi bugeze ubumenga kabaye akamenyero erega n'abavuka n'abana n'abakuze bizoshikaho umenga urupfu n'ibisanzwe aho wumva abantu batatu batanu bicwa ku munsi umwe cyangwa umuryango umwe hari ubutegetsi kuva kuwo hasi gushika hejuru ntihagire umuntu wumva abyiyamiriza aho wumva umuntu aduze ku rubanza ukumva yatowe ikiziga ntihagire ijambo rivugwa risohokwa nk'ugutegwa ibyatsi aho wumva umupolisi arashe mugenzi we amuzizije inoti itarenga ibihumbi bitanu nayo nyine bivye na kamara maza rero si ubwicanyi bw'ubu gusa ahubwo n'akamenyero k'ubwicanyi aho umuntu atagira agaciro aho umuntu yicwa bikaba ibisanzwe kikwereka k'igihugu ubu kwica umuntu biroroshe kuko nta n'inkwirikizi upfa kuba gusa wegereye ubwo butegetsi nabwo bwica bukibagwa igihugu kitwa gitwaga n'umukuru w'igihugu yubaho kagahoza umukuru w'igihugu cya Amerika ngo yabuze mwene wabo yishwe n'ugwa karago ariko abo yitwa katwara hapfa inganda kundwi atari munsi ya 20 mu gihugu kitwa katantambara ihari akaba atarasokorora ijambo canke abatwara abitwa k'abatware bo hasi bashisokorora ijambo ni igihugu kwica byabaye inkoni y'ukuyobora n'iterabwoba rikogwa n'ubutegetsi ataco bushoboye ubutegetsi burazi k'abantu bashonje ubutegetsi burazi ko butwara abantu batabatoyi batabizeye bazi ko ataco babizeye ko n'iterabwoba rero n'ukwica abo badashaka hamwe n'ukwica abo bashaka ngo berekane yuko ti mudahoze mutaruciye ngo murumire muzomeruko
Mariam ari mu kambi y'impunzi yanduta muri Tanzania ati umwe wese yubashe ubuzima bwa mugenzi we byifasha kugira ngo ubwo bubisha guhere
umugenzi cyo Burundi agatinyizo ni kenshi kandi no kuvuga yuko kugira ngo ibyo byose bihere ugambe nuko kugira umutima w'urukundo umuntu wese ahari tukabona ko ubuzima bwa mwene wacu aribwo Yesu Kristo yatanze kuko udakunda Imana ubuzima bwa mwene wanyu na ntibushobora kubona yuko iyo ugiye ukaseka maze mwene wanyu yo kuzobazwa hanyuma twebwe nk'icyo mbona cyo kugira ngo ibyo byose bihere ubwa mbere nuko twabanza bakicara hamwe abategetsi barongoye Burundi bakabumvisha neza yuko gusesa amaraso ya mwene wanyu ataco bizokumarira ahubwo ari ukurondera ibyo guteza imbere uwo muryango wawe n'u Burundi bwakwibarutse atwebwe urwaruka icyo tubona ahanini ni icyo nuko abari inyuma y'amahanga kugira ingufu zose zibaho igihugu bakagitunganya abakigejwe kugitunganya hanyuma abanyuma b'amahanga bagaheza bagashyira mu gihugu cyabo nabo bakicara bari kumwe kugira ngo igihugu gishobore kugenda neza abantu bareke kuguma bicwa ijoro n'umurango uko bukeye ko bwije kandi ataco bazira
Noa nawe nyene ari mu kambi y'impunzi yanduta ati ukoze ikibi wese na hamwe atakuraba igihagararo afite mu butegetsi
mu gihugu cy'u Burundi abantu bose tuzi ko turi abakristu tuzi ko turi abemera Imana tuzi ko nimba ari ibyo tubwirwa atari ibyo tubwiramo igihugu cyacu cyitwa ko amabwirizwa yacu yose atangurirwa n'Imana mugabo ubukozi bw'ikibi nk'ubwo bw'ubwicanyi bwigere bubura mu gihugu rero bigaragara ko nawe tuvuga yuko twashyize Imana imbere abarundi ni ukuraba neza turashobora kuba twihenda kinacho gituma ibibi bica bitera byiyongera iyo rero uvuga ko ukunda imana hanyuma ukabikora na ubujyajya imana iguha yujane rero icyo twakora ni igice ubwa mbere abantu tumenye iby'imana itegereza usesa amaraso ya kimwe muntu nukuri ni kintu kibabaje kandi ni kintu kizira kuko amaraso yasheshe nusubira kunyanyora na kare wanagara na maza feseka niwayore abarundi ni bamenye neza ko wowe wishe umuntu na uzofa none kweri kumwica kandi nawe ugiye kuzofa nuko ubwa mbere abarundi twavanura n'ingendo yo kwigira abimana mu manyanga ikindi cyakare nuko leta iteza kuba umubyeyi w'abantu bose nkuko nayo nyine ivuga ko ari leta nziza uko zikiri agahanwa hatarabwa izuru hatarabwa umugambwe hatarabwa intara uko biragaragara ko mu biriko birakogwa ko n'ubundi hariho ibirabwa icyo tubona kigaragaza muri kino gihe harabwa igihagararo cy'abantu abakuru bakuru amakosha ariko bakora mu gihugu cy'u Burundi ariko arahanwa ariko ahanwa abantu bato bato nibagire ko uwariwe wese kuko nta n'umwe ari hejuru y'amategeko
na asanze imana ari muri Qatar asaba ko abakora ubwo bubisha buhanwa
icyo nasaba nko kwaruka ko leta yugira amatohoza kuri ubwo bwicanyi hama ihane ababikoze kurabona mu Burundi ubukozi bw'ikiyumu burabandana kubera atamatohoza haba harabu bwicanyi habe amatohoza ababikoze ntibafatwe usanga n'ubundi bafashe abandi taribo babicanyi bagaca babandanye bigiriye icyo bigiriye rero umuti ni uko bokora amatohoza atomoye bafata abo bicanyi abahane ku mugaragaro nkamo ukicara ibiso cyo guhagara
abantu barapfa nabafungi gubuta
ari mu Rwanda ati birateye ubwoba umwiheburo mu gwaruka
umukozi kikibi harimo ubwicanyi budasanzwe abantu bicwa bagaturikwa mu nzu abapfa batewe grenade abarashwe canke bacumiswe ndi nk'ugwaruka ni ibintu binteye ubwoba ni ibintu bitankumuriza ni ibintu bituma mbona kwejo hacu hazoza hatazogera canke hatazuba riheza kubera ko sishobora kumva nk'umuntu ashobora kuba tukagatera grenade mu bana nk'ujya muntu atera grenade mu bana mukaramo umuntu arubaka nta no gutinya agatera grenade mu bana nk'ibyo mba numva ari ubunyamaswa burenze ni ukuba igikoko birenze abana abana ari amarayika kubona ikiremwa muntu kitubahwa kidahabwa agaciro kigahohoterwa ni nko kuvuga ngo bicwa kujya akanyigira ukabonye ugahonyora niko ikiremwa umuntu wuvuzike kimite ni ibintu rero biteye ubwoba ibintu biteye ubwoba birababaje ntibumbiza kubona dufise n'abarongozi atacoye ko abivuga ko ibintu biteye ubwoba cyane kuri jewe ntibimpumuriza ahubwo bituma umutima wanjye utaba hamwe mbona yuko nivyo dukora byose naho bija ico kintu nukurikira ababaje giteye ubwoba ndasaba abarongozi nimba banabibona bakabyirengagiza bahaguruki barabe ico bakora kuko ikirimwe umuntu ni ikintu cyo kubahwa ni ikintu cyo kubahwa cyane cyane rero kuvuga ko ico tuma bihera mbona naho abarongozi badukuri atacuye ko yakora sinacu mbona simbona ico kintu cyo tuma bihera kuko n'abadukuriye siho bari ni naho rero ikibazo gihagarariye tukibaza ngo barabibona canke barabyiringagiza canke ni nabo banabikora baturi inyishu
dusubire mu Burundi Dorian abona ko gutuza ubwo bubisha ari gukura ibigwanisho mu banyagihugu
hariho imiryango y'iminsi itegwa mu nzu igashyira tukombera yego abandi bakica batera amagrenade abandi bakaraswa bamwe bagasanga barashe n'inzu gutuma umutekano by'inkugaruka n'ikintu gihangayikishije giteyebwoba banashima kubona dufise inzego z'umutekano dufise igisirikare igipolisi dufise abajeje kubahetera tekisadi n'abantu bari mu butegetsi dufise na leta ivuga yuko umutekano ukwiye bagomba gutandukana impunzi n'ibindi bavuga amahumva ubugizi bwa nabi hirya no hino bakirirwa barasenera bavuga yuko amahoro y'umusesekara ari ubutungane bwigendera ariko ukibaza ni kuki haguma hari ubwicanyi bikorwa n'abandi biva kuki ikihe bagamije gituma abantu baguma bicana kandi bavuga yuko atanambara ihari n'iki ibintu bibabaje none ibyo bigwanisho bivahe ko birirwa barasaka hirya no hino baba babitugije none bisubira kuzanwa bivuyehe bizagukora ibara icyo kikaba ari ikimenyetso kimwe cyerekana yuko hariho abategetsi bamwe bamwe bari bagejeje kwinjira abanyagihugu batabikora rero niyo bariko barashobora gusaka bikerekana yuko badasaka ibigwanisho aho kubisa akaba bisubizayo nibaza kuko iyaba babishaka burundu bari bafite n'ubuhinga bwo kubihiga baba babitora bakabibandanye by'inkumbi mu micungararo y'igihugu bihekura bene burundu nicyo ari ikintu kibabaje tugasaba yuko ibyo bintu byahagarara amashyirahamwe mpuzamakungu abaharanira agateganyo tugahaguruka tukiyamiriza ibyo bintu kuko byarenze ihaniro ndetse haba dusanga umwe wese ari ukwihora umwe wese hageze icyapa na mugenzi wari ukwihanira bwa butungane usange ntabwo tugifise tugasaba rero abo bose bafite icyo bafasha abo byiga na cyane cyane abategetsi na cyane cyane inzego z'umutekano zinyaremagabo zirabe neza izo nkuru z'ikibi zinyegeze mu bantu batitutse
duherahereze kuri Karene ari muri Uganda ni umuvugizi w'umuhari w'urwaruka MIJEB ati ukudahana biri mu bituma ubukozi bw'ikibi bwiyongera
kuganje kubona ubwicanyi bwasuye kwimonogoza mu gihugu cy'u Burundi ku murindi biriko ni ibintu biteye ubwoba cyane ariko kandi nicerekana neza yuko nubwo inzego zahindutse inzego zitwara igihugu no munsi ko intwaro ya CNDD-FDD systeme ya CNDD-FDD atacahindutse na kimwe ni ukuvuga ni ingaruka mbi zo kudahana ibyaha ni ingaruka mbi dukorekana ko umuntu ari muri CNDD-FDD imbonera kure reka n'uwo wundi wese yitwa ko yegereye umugambwe CNDD-FDD ko ashobora gukora ikintu kibi kwica ibyaha byari byo byose hama bikijana uko badashobora guhana ibyaha ku bwanje rero nibaza yuko nimba koko uko bayivuga ko amahoro yabonetse ubu ariko bahamagarira n'impunzi gutaha nibaza yuko bokosora kuri icyo kintu cyo kudahana ibyaha timbona ukundi kuntu amahoro yaboneka mu gihugu abantu bicwa abantu bangazwa abantu banyuruzwa igihugu kitwa ko kiri mu mahoro ntibishoboka ku bwanje mbona yuko ibintu bikwiye guhinduka abategetsi bakwiye gufata mu minwe ibintu bagatorera umuti icyo kibazo cyo kudahana bakareka ubutungane bugakora neza bwigenga bagashyiraho abantu babishoboye kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi ikindi navuga nuko nabwira abarundi bonye ubwabo yuko bogerageza gushyira ahabona ayo mabi bakabwira abategetsi ko ibintu byarenze urugero tukareka kukama tubona umuntu mengo ntafise uburenganzira bwo kubaho mu gihe atari mu mugambi wa CNDD-FDD
ganiro ndafisi jambo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 19 ukwezi k'umunani aha niho tubisozerereye cyari kijyanye n'ubukozi bw'ikibi bwagwiriye mu gihugu harabona ko mu byo tuma butabandanya hoba gukora neza ku butungane kugira ngo abakora mabi bose bahanwe atakarenganyo hamwe no gukura ibigwanisho mu banyagihugu abandi nabo bakabona ko bidashobora guhera mu gihe abarongo i Burundi bafatanye n'ubwo bwicanyi mwakoze mwese mwadukurikiye naho kuri bisanzwe
Chari kikaniro ndafite jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo